ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteza amatwi, ubu ni Samuel n'igice zo kumugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi kwa gatanu, itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'2015. Hano muri studio 17 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fiden Yongabo.
Hariho ibintu ngendegwa ko intware yose itereza kwisunga mu gihe yemeye gufata intumbero ya demokrasi. Ibyo zo kubisikanya ku butegetsi biri mu bintu mwemewe.
Uyu ni René Claude Niyonkuru, umushakashatsi ku vyerekeye amategeko no kugene ivyerekeye intwaro bitunganywa, avuga ku vyiyumviro yasohoye ku biriko biraba mu Burundi mu kinyamakuru c'abanyamerika CNN. Ni mu kanya gato. Tutangure ku makuru twabateguriye. Amashirahamwe ajeje gutabara yishirahamwe mpuzamakungu ONU aragabisha ku guhangana gutera kwiyongera hagati y'abari mu myerekano na Leta y'u Burundi ku vyerekeye amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi, biriko bivyura ubwoba ku gihugu c'u Burundi kiriko kija mu kajagari. Ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu biriko vyerekana impungenge zikomeye ku kugena ibintu vyifashe mu gihugu. Ivyo biro bimenyesha ko bitewe amakenga n'ingingo zikandamiza zitera ziyongera ziriko zifatwa na Leta y'u Burundi kugira inumye abanyepolitiki batavuga rumwe nayo. Umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu Robert Colville avuga ivyerekeye ingingo zitari nke zafashwe n'abategetsi ba Leta y'u Burundi, avuga ko zigabanya bikomeye uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro mu mahoro no mu mwidegemvyo no kugira amakoraniro. Robert Colville avuga ko abantu amajana n'amajana batawe mu mvuto kuva imyerekano itanguye ku munsi w'Imana urangiye. Amenyesha ko ku bw'inkuru zizigiwe abantu barenga amajana ane bapfunzwe mu buryo bwuzuranye bikomeye cyane, aho abapfungwa bategerezwa kuryama bahagaze kubera ukuzurana. Avuga ko abapfunzwe bakubiswe cyane cyane ku maguru n'inyuma. Amenyesha ko bamwe mu barekuwe bafise ibibazo byo gutambuka kubera gukubitwa. Umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mu ishyirahamwe ONU Zaid Rad Al Hussein yaragabishije ku by'uko ibintu bishobora kumera nabi cyane mu Burundi mu gihe amatora yegereje inyuma yuko arangije urugendo mu Burundi.
Igihugu cya Saudi Arabia gitangaza ko cisha abarobere b'abashite bo muri Yemen bariko bagira ibitero bikomeye biva hakurya y'umupaka wa Yemen bigigwa muri Saudi Arabia. Mu itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bwa Saudi Arabia bujejwe kwivuna abansi, batangaza ko abasirikare batatu ba Saudi Arabia bishwe muri ivyo bitero vyabaye ejo ku munsi wa kane mu ntambara yabereye muri province ya Narjan. Ubwo bushikiranganji buvuga ko abo baroberi bateye amaposition y'abasirikare ku mupaka, yamara babivunye n'ibitero vyo mu kirere kumwe n'ivyo abasirikare bagwanira ku butaka. Ivyo bitero vyagizwe nabo baroberi bavuga ko ari ibitero vya mbere bikomeye bigizwe ku mupaka wa Saudi Arabia na Yemen kuva urunani rw'ibihugu biyobowe na Saudi Arabia bitanguye ibitero vyo mu kirere byo kugwanya abo baroberi hacindwe zitanu. Mu ndwi iheze, Leta ya Saudi Arabia yari yatangaje ko igiye kugabanya ibitero vyo mu kirere igira muri Yemen, ivuga ko yarangije igikorwa cyo gusambura imigwi y'abo baroberi bakekwa kuba bafashwa n'igihugu cya Iran. Ishiramwe mpuzamakungu ritangaza ko intambara iri muri Yemen imaze guhitana abantu bagera ku 200,000, ikavuga kandi ko igice cyabo ari abasivili.
Radio y'Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Abakozi ku isi bagiye mu mabarabara no munsi kwa gatanu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi, aho basavye ko imishahara yabo yongerezwa kurushiriza n'uburyo bakoramwo. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bagize imyerekano mu bihugu vya Indonesia na Philippines, aho abakozi babaho bakoresheje munsi y'idolari ku munsi, bakaba basavye ko imishahara yabo yongerezwa n'ubuzi bwabo bugakingirwa. Abakozi mu gihugu ca Korea y'Epfo bemeye kugarariza akazi hamwe Leta yoshira mu bikorwa imigambi yo gutunganya gushasha ivyerekeye akazi. Abakozi mu gihugu cya Iran bagize imyerekano ku mugwa mukuru Teheran, aho basaba uko uburyo abakozi bakoramwo bwotunganywa neza kurushiriza, bongera biyamiriza abakozi b'abanyamahanga batwara ubuzi bwabo mu gihugu. Igihugu cya Turikiya, igipolisi cyagerageje guhagarika imyerekano itarekuriwe yuno munsi ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi wo ku itariki imwe ukwezi kwa gatanu.
Kuri uno munsi wa gatanu, igitigiri cy'abahitanywe na nyamugigima yabaye mu gihugu cya Nepal ku munsi wa gatandatu itariki 25 z'uku kwezi kibandanye ciyongera, hakaba hamaze guharugwa abantu bagera ku 600,200 bahitanywe n'iyo nyamugigima. yamara hitezwe kwico gitigiri kigiye kwiyongera kubera ibikorwa byo gutabara biriko birabandanya bigigwa n'imigwi itandukanye iva mu muhingamo yose y'isi. Leta ya Nepal imenyesha ko igiye guha igihumbi kimwe cy'amadolari y'Amanyamerika kuri buri muryango wese wabuze ababo, yongere ibahe ayandi majana ane yo guhamba ibiziga. Ku mugwa mukuru i Kathmandu hari umunuko ukomeye cyane w'ibiziga by'abahitanywe n'iyo nyamugigima, bikaba ari navyo biriko biratuma abahungiye mu mabarabara banka kuyavamwo kuva kuwa gatandatu ngo basubire mu ngo zabo batinya ko hoho umunuko ukomeye kurusha. Ishiramu mpuzamakungu ONU rimenyesha ko iyo nyamugigima yagize ingaruka mbi ku bantu bagera ku mamiliyoni 8.
I program ya radio yacu tubashikiriza iminsi yose kuva kuwa mbere kugishika ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha imwe n'igice zo kumugoroba. Tuvugira kuri FM 94.95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya Bose FM 88.3.
Mushobora no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook naho ni VOA radio yacu. Kuri internet site yacu ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Ubunaho namakuru yo mu byaga binini tuyahere mu Burundi, abantu batatu nibo bakomerekeye mu myirekano yabereye mu ntara ya Bururi muri komini ya Matana. Kuru uyu munsi ugira gatandatu w'imyirekano mu gisagara cha Bujumbura, iyo myirekano yabaye mu mutekano nta mishamiranyo yabaye hagati y'abagiriye iyo myirekano n'igipolisi nk'uko vyahora. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni i Bujumbura.
Itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu, umunsi mpuzamakungu wari wabakozi n'akazi ku Barundi ubaye mu gihe bari mu bihe bigoye nk'uko abatari bake babibwije ijwi ry'Amerika. Uwo munsi ubiranye n'umunsi ugira gatandatu w'imyirekano, abayigira bavuga ko biyamiriza ikiringo cha gatatu cha Perezida Nkurunziza. Mu makomine asanzwe agirirwamo iyo myerekano n'ubu ntacyahindutse, ubudasa gusa buhari ugereranyije n'iyindi minsi. Nuko uyu munsi atamishamirano yabaye hagati y'igipolisi n'abanyagihugu. Ikindi kibonekeje nuko iyo myerekano uyu munsi yabaye no muri komine ya Matana iri mu ntara ya Bururi, aho ni mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi. Muri iyo myerekano abantu bane bakomeretse, babiri muri bo na bapolisi nk'uko amakuru ava i Matana abivuga. Ku ruhande rw'igipolisi, abanyagihugu nibo bacokoje abapolisi, umupolisi yarashe ari ukwivuna. Ku ruhande rw'abagira imyerekano nabo abapolisi nibo bashatse gukoresha ingufu kuko barashe amasasu yica. Muri komine ya Musaga iri mu gisagara cha Bujumbura, imyerekano yabaye ariko mu mutekano n'icyenda de kuri wa gatanu, abanyagihugu bari ku mabarabara bagaze abasirikare ari wacungereye umutekano muri karitsi hagati. Imodoka yose irengana isabwa kugurura bakayabirimo. Urashitse abanyagihugu bonyene nibo bakubaza uriwe n'ikikugenza. Amabarabara yugaye baca bayugurura mu nyuma bagasubira kugara. Ariko ibarabara riva muri vile rija ku Musaga uyu munsi byahita. Ikibonekeza nuko abapolisi ubu badashobora kwegera abanyagihugu. Ibyo byatumye abapolisi baguma ku mpera z'amabarabara cyo kimwe no ku itanguriro canke ku biraro, kugira niyagira abagira imyerekano begera mu gisagara hagati nk'uko basanzwe ari byo bifuza. Mu Nyakabigaho natanze abanyagihugu bagaze amabarabara yo hagati muri karitsiye yugaye ubwo gwaruka, wabona ko rugaze ariko nawo nyene hagati muri karitsiye hari abasirikare. Abapolisi twabasanze ku mabarabara ahitiriwe Université no haruguru ku ibarabara ryitiriwe imprimeri, nabo nyene wabona ko bahagaze. Mu makaritsiye ya Cibitoki, Kanyosha, Mutakura nabo nyene imyerekano yabaye cyo kimwe no mu Kinama. Mu Kanyosha abanyagihugu wabasanga ku mabarabara aribo bahagaze, mu gihe mu Kinanira ejo haturiwe imiduga itatu, uyu munsi bisigarira z'iyo miduga zari bigihari mbere n'inavyo byazibira amabarabara. Muri iryo barabara rya Kinanira Musaga aho bita kujya 17 hazibijwe ikontener, icatangaje abatari bake kukubona abanyagihugu bashobora guterura kontener bakayishyira mu ibarabara. Pacifique Ntazwi umwe mu watunganyije imyerekano yasaze abarundi bose kwitabira iyo myerekano kuko ngo irondera ineza y'umurundi wese. Pacifique Ntazwi yanagarutse cyane ku bantu bamaze kwicwa na cyane cyane umwana w'imyaka 15 Jean Nepomuscène Komeza Mahoro yarashwe n'umupolisi ku munsi w'Imana igiyo myerekano yatangura akaba yashinguranye iteka kuri uyu wa kane. Cyo kimwe n'umusirikare yarashwe kuri uyu wa kane arashwe n'umupolisi w'iperereza. Kwefokoje turasabye abarundi badashobora kujya mu myerekano gufasha mu guhuza imfungwa rubaruka ruri muri iyo myerekano. Ku rundi ruhande umukuru w'igihugu asanzwe ariwe ariko ariyamirizwa n'abo banyagihugu afatiye myerekano n'imigumuko agasaba ubutungane gushengeza wose bateguye iyo myerekano. President Pierre Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi ku munsi w'abakozi n'akazi ari mu ntara ya Gitega kuri uyu wa kane yagabishije amaradiyo n'ibinyamakuru vyigenga ko ngo babibugwamo mu banyagihugu mu gushikiriza ibibera muri iyi myerekano. Mukamenya ko leta y'u Burundi imaze gukoresha ingufu nyinshi mu kubuza ko iyo myerekano iri kwiraba mu gisagara cha Bujumbura imenyekana mu gihugu hagati. Harugawe iradiyo yumvirizwa cyane mu Burundi RPA yaba mu gisagara cyo kimwe n'ikorera mu ntara ya Ngozi. Ikigo cy'amenyesha makuru cyarugawe amatelefoni ngendanwa yahora akoresha ubuhinga bwa none barayugaye, ni ukuvuga yakoresha WhatsApp, Viber na Facebook. Amaradiyo yigenga bonesha isanganiro na RPA yarugawe mu gihugu hagati. Ibyo byatumye abantu bagira ubwoba ubu mu buserukizi bw'igihugu cy'u Rwanda hani Bujumbura abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi baguma batonze basaba ibyangombwa kugira batayi wabo kubera ubwoba. Kubera iyo myerekano yo kwiyangiza ikindi kiringo cya President Nkurunziza, abanyeshuri bo muri kaminuza cyo kimwe nabo mu mashuri yisumbuye afite uburaro bararungitswe iwabo. Ibyo byatumye abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi barenga igihumbi baja gusaba ubuhungiro mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane kandi barabyemerewe n'ubusanzwe baserukira Amerika mu Burundi. Umupasoni Dawn Liberty yabasabye gusa kudatera umudugararo ariko uwo mupasoni yasabye Leta y'u Burundi gutorera inyishu ikibazo cy'ubwo rwaruka.
Tukivuga kubiri ko bibera mu Burundi, abarundi babangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane muri aka karere ka Washington DC bariko baragira imyerekano y'ukwiyamiriza ikindi kiringo cya Petero Nkurunziza muri umwanya. Kuri telefone dufise Jean-Bert Mance Manirakiza, umwe mu bateguye iyo myerekano. Jean-Bert Mance Manirakiza, uranyumva?
Ndego ndakumva. Urakoze Fidele.
Urakoze nawe. Washobora kutubwira ugene iyo myerekano iri kiragenda?
Ego murakoze Fidele. Nkuko wabivuze abarundi muri muri aka karere ka Washington DC abashoboye kuronka kanya baje turifatanya n'abandi kugira ngo dushyigikire abariko baragira imyerekano mu Burundi, kugira ngo natwe tuvuge tubwire abategetsi b'u Burundi cyane cyane Perezida Nkurunziza yuko ikiringo cya gatatu kidahuye n'amategeko kandi kiri inyuma y'amategeko ya Arusha. Turashaka rero yuko twohanura natwe naha rero ibyo tugira ni uguhanura kugira ngo nyakubahwa nyenicyubahiro Perezida Nkurunziza yiyumvire inyungu z'igihugu, ashire inyungu z'igihugu imbere y'inyungu ziwe.
Ego ni Oriane Tangishaka Jean Berkimas Manirakiza, muri iyo myerekano murimo aho i Washington DC muri kumwe n'abandi barundi gusa canke mwifatanyije n'abandi banyamahanga cyane cyane nk'abanyamerika muri mwenyene
bimeze gute? Turi kumwe n'abarundi benshi mugabo aba bon si benshi cyane mugabo abo turi kumwe harimo abanyamahanga hariho umufaransa, hariho umunyamerika, bose baje bavuga bati turabagenzi b'abarundi, hariho n'abanyarwanda, hariho n'aba n'ubundi yambwiye yuko ava muri Zimbabwe, bakavuga bati ivyo biriko biraba mu Burundi turazi ko ari ikibazo gihuriye ko abanyafrika benshi aho intwaro usanga abatwara bashaka kuguma ku butegetsi ku nguvu. Bavuga bati rero turashigikira abarundi muri ivyo bintu bariko rakora.
Muri iyo myiyerekano niihe nzira mwafashe ni hehe cyane cyane kubaza nk'igisagara cha Washington aho mwa inzira mwafashe
turiko tufata inzira ifata Pennsylvania Avenue ija kuri Maison Blanche aho Obama akorera niho turiko turaja turiko tura marsha tuzakwashika mu kanya tuze kubyira abo muri Maison Blanche yuko adutewe amakenga n'ibiriko biraba mu Burundi ko dudashaka yuko ingwano isubira kuba ko dushaka amahoro ko dushaka yuko amategeko u Burundi buba igihugu kirangwamo amategeko
mushinga nahe manira kizara nk'abarundi muri mu mahanga hari ibindi bikogwa muri ko muragira uretse myirekano by'ukwerekana kumbure ko mudashigikiye biko biragirwa mu Burundi hari ibindi bikogwa mwategekanyije canke nzandiko mwashikirije leta ya Amerika ibindi bikogwa muri ko muragira nibihe muri aka kanya
ego ibikogwa tuko turagira nuko no kuvugana n'abandi inshuti n'abagenzi b'u Burundi turababwira tuti bafashe babandanye badufasha kugira ngo bafashe u Burundi kugira ngo ibibazo biba kuko bishikira kenshi abanyagihugu batubatse nico gituma rero turiko turandika tubwira abagenzi tuti nimufashe muje hagati kugira ngo ibaranirigwe mu Burundi
none hariho mu Burundi abariko baragira imyirekano hamwe hamaze gupfa abantu bashika kuri batanu bamwe baravuga bati abaza mu myirekano ntibifata neza bakaba batana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano ivyo vyo mubivuga kwiki
ego izo turabibona turabyumva turaraba ama image ava mu Burundi biradutera kenga kubona abana canka abarundi naho yoba ari umurundi umwe apfuye ni kibazo kinini cyane kuko nta muntu yarakwiye guhera hama rero muri abo rero bitwa yuko boba batera amabuye canke bagira imyirekano bakoresheje ingufu nabone twohanura yuko bobireka kuko imyirekano musanzwe ikogwa mu mahoro bakabikora atawe bakomerekeje kandi nabo bapolisi nyene nibo twaba turavuga yuko bamaze iminsi bigenza nabi hariho abo bishwe hariho benshi bavugwa yuko bishwe n'abapolisi ama ku gipolisi cy'igihugu bateguye bizari bikwiye kubona ko hari abantu abicwa bazira yuko bagiye mu myirekano.
Jean Berkimas Manirakiza umwe mu bateguye imyirekano hano i Washington DC yo kwiyamiriza ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu Burundi. Urakoze cyane gose ku nkuru uduhaye yerekeye imyirekano mwateguye uno munsi.
Murakoze.
Tukivuga ku makuru yerekeye Burundi navuganye na Rene Claude Niyonkuru umushakashatsi ku vyerekeye amategeko no kugene ivyerekeye intwaro bitunganywa ku vyiyumviro yasohoye mu kinyamakuru c'abanyamerika CNN kubiriko bibera mu Burundi muri iki gihe
umuntu yari kagerageza kwerekana ingene ibintu byifashe ngaha umuntu abibamwo mugabo na cyane cyane yaramaze n'igihe abikurikiranira hagufi murabona hatanguye imyiyerekano isa n'iyari yitezwe ariko atawarazi yuko izofata intumbero iri kirafata ikindi naco ni ingene n'ubutegetsi buriko buragerageza vyifatamwo aho bibonera koko bariko barakoresha inguvu bagakoresha inguvu zitaza zishura ku bibazo vyanatumye abantu baja mu ibarabara kubera uno munsi ikibazo kiri imbere n'ikibazo kijanye no gusubira kwitoza kwa Pierre Nkurunziza ariko ico kidacerekana n'ibindi bibazo bisanzwe biri mu gihugu abantu batari bake bakenye baruka rutangira akazi abantu bafise umwiheburo wa kazoza aho kumbura inyuma y'imyaka 10 iyi ntwaro hari ibintu byinshi babona batizari bikwiye guhinduka bakizera yuko byohinduka mu gihe no mu ntwaro hagize igihinduka izo bibazo rero byose si bibazo umuntu atorera umuti ubiciye mu nguvu cyane cyane kwizo nguvu muri no minsi ziriko ziranahungabanya gato y'akazi na muntu hari abantu barashwe mwarumvise abapfuye hari abakomeretse abariko barapfungwa bidaciye mu mategeko na gatoyi rero bikaba ari ibintu bishobora gukwegera igihugu akarambaraye ku mpande zose hamwe batogira iyindi nzira yo kubitunganya nico gituma rero twashaka kubwira abantu nyabona amahoro umutekano w'igihugu birabangamiwe kandi mu bitegere abafisho bafasha cyane cyane ngaha mu gihugu ndetse no mu makungu bagikore hakirikare ibintu bitararinda gufata intumbero mbi
kubiberekeye mwembwira ubwo bushakashatsi kubijanye n'amategeko no kugira ibyerekeye intwaro itunganywa ni ikihe mubona cyo kogwa kugira ngo ubwo ruhagarara rugabanuke ibintu bisubire mu buryo
ikibazo uno munsi ningene usanga n'ikibazo cyitwaho kiri imbere abantu batigeze batora umwanya ukucukirabira ko zindi ngero nari nanabikijemo ku kibazo mwarimu mbadije mvuga nti jewe uno munsi abanyagihugu bato batu babonye bari mu ibarabara ntibahagaze ku byo gukurikiza ingingo y'ibwiri twashingiye hariho ibintu ngendegwako intwaro yose itereza kuyisunga mu gihe yemeye gufata intumbero ya demokarasi ibyo byo kubisikanya ku butegetsi biri mu bintu mwemegwa haba ingorane hataba ingorane hari hageze yuko n'umugambwe wagenye uwo mukandida wari gutegereza kubyiyumvira aho rero ubutwara harenze ku ruhande rw'abariko barasaba yuko abantu baje mu ibarabara biyamiriza ico kiringo nabo nyene bavuga bati twaramaze kuharenga mugabo kumbure uwo mugambwe uracyafise izindi nzira uracyafise umwanya wo kugaruka ku ngingo ico rero ntacyo turiko turabona kubera wumvise ibyo bavuga ukumviriza n'uwo nyene kugenwa ibyo avuga biraboneka ko batazosubira inyuma mugabo rero tukiri no ngaho ntikibuza yuko abantu batangura gutunganya ikibazo nk'ikibazo cya politiki ntibakibone kumengo ni ikibazo cy'umutekano gusa cyo mu ibarabara aho leta ibandanya kuyibwira ibyira n'amakungu kumengo nta ngorane zihari izokoresha ingufu izokoresha abajijwe umutekano izokoresha ubucamanza mu gihe n'izo nzego zonyine ubwazo ziboneka ko ari inzego zitakiri ko zirahagarira umutekano zitakiri ko zirahagarira amategeko mugo zisigaye zigenza ku ruhande rutari ruto nk'inzego z'umugambi hari ibintu byinshi bimaze iminsi biba ngaha byerekana neza na neza ahubwoko no muri izo nzego ingene zitunganijwe hari kibazo umuntu hakoreye kwibaza ati none no munsi igipolisi kirashobora gutunganya iyo myiyerekano gikurikije amategeko ikareka abantu bagaserura uburenganzira bwabo ibyo byofasha twarabonye hatari hake ibyafashije cyane igisirikare kije mu mayira mu mabarabara cyaragerageje kugabanura imishamirano hagati y'igipolisi n'abanyagihugu bariko baragira iyo myiyerekano ubu rero hariho ibibazo mvuze make bigoye gutunganywa umuntu afashe ko ari ikibazo cyo mu ibarabara gusa bifise intumbero ya politiki izo zo kuraba ingene amatora yogenda kuraba abo bakandida botangwa kuraba ingene abanabariya bosubira inyuma ndetse ku neza y'igihugu hanyuma abantu bakaja mu ntumbero y'ukubisikanya ku butegetsi y'uguhindura ubutegetsi bidaciye mu nguvu ikindi rero ku munsi kw'ibi biriko biraba ndabazwa cyane n'ingene abantu bahonyanga amategeko ndabazwa n'ikoreshwa ry'inguvu izo n'ibintu n'igipolisi ubwacyo nk'urwego ruteza gukurikiza amategeko no gukingira abanyagihugu ngo tunganye kuba ariko baragira imyerekano nabo barakeneye nabo nyine ko ku munsi baguma bibaswa yuko atagukoresha ingufu atagusinzikariza ubuzima abandi atagushamirana n'inzego za leta bikaba ibintu by'imyerekano bikurikije amategeko y'igihugu aho abantu basaba uburenganzira bwabo mugabo badakoresha ingufu izo rero mugabo nabyo ntawo byizera mu gihe n'icyo gipolisi n'izo zindi nzego bariko babyifatamo nabi nk'uko tubibona uno munsi
muri make cyane ubona uko ibintu intumbero bifise ubona ihereza ririhe muri make
mumbajije ikibazo kigoye cyane ubu hari abantu benshi bamaze kubishikiriza aho bahagaze harimo n'intumwa idasanzwe ya Amerika yavuze ati aho ibintu bigeze n'ukuri umwizero si kirenga je sinogera aho nama nibaza nta bantu barafise ubwonko n'umutima wo kwiyumvira bagakunda igihugu nabona rero ntikumbure mu minsi iri imbere abantu bazobona uko ibintu bimeze nayo makenga twese dufise ku gihugu gishobora kugwa mu kaga maze ikibazo gihabwa intumbero ya politiki gitunganye tutaririgwa turinjira mu ntambara kubera uno munsi Uburundi n'igihugu uko cifashe n'ukuri nta nguvu na nkeyi gifise cyo kwinjira mu zindi ntambara mu zindi njyane Uburundi jewe ndi mubavuga no kuzimangana bwo zimangana nkizera rero yuko abana bariye bazogira umutima runtu naho mbona umengo ari abariko barabyibagiza bakiyumvira igihugu bakiyumvira kazoza ku Burundi
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda bariteguriye guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'itangazamakuru abashinzwe itangazamakuru mu Rwanda bavuga ko ku bwa mbere uyu munsi ugiye kuba atamunyamakuru afunzwe azira umwuga wiwe yamara u Rwanda ruri ku rutonde rwa hafi mu bihugu bifise abamenyesha makuru benshi bahunze inkuru ya Assumpta Kaboyi
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ku bwisanzure bw'itangazamakuru ubaye mu Rwanda nta munyamakuru ufunze uzira umwuga we. Nganira n'umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Fred Muvunyi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubu itangazamakuru ryo mu Rwanda ririmo gutera imbere kuko ubu guhohotera abanyamakuru byagabanutse cyane. Ubu ngo nta nkuru n'imwe ikiburizwamo kandi ngo nta n'abanyamakuru bazira umwuga wabo bakigaragara. Uyu muyobozi ariko avuga ko amikoro y'abanyamakuru akiri make. Ibi bishobora kuba mu mpamvu imwe yo kudindiza ubwigenge n'ubunyamwuga buke kuko umunyamakuru ushonje yakoreshwa n'uwo ari we wese. Uyu muyobozi avuga ko mu Rwanda hizijwe umunsi mpuzamahanga w'itangazamakuru haragiyeho urwego rw'abanyamakuru bigenzura ari narwo kuri ngo nubwo bikigoranye kuri bamwe kwemera imikorere y'uru rwego n'ubwigenge bwarwo.
Iyi mikorere yo kwigenzura kw'itangazamakuru nubwo ari concept niyo ubwo ari imitekerereze ihari ku isi maze igihe, mu Rwanda nibishye abantu baracyumva bidashoboka ibintu byakorwa na leta. Bumva yuko nta wundi ufite ububasha bwo kugira icyo akora mu kugenzura itangazamakuru usibye leta. Turacyafite na influence za politiki. Abanyapolitike hari abumva yuko hari ibyo twebwe twumva yuko twakora mu buryo ubu ngubu, ariko bo bakumva twagombye kuba tubikora ukundi cyangwa tukabikora nka.
Uyu ni Fred Muvunyi, umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda bemeza ko hari intambwe igenda igaragara mu kuvugurura itangazamakuru, ariko ko mu gihe hari abanyamakuru b'abanyarwanda bagihunga bazira umwuga wabo bituma bamwe mu basigaye bakora uyu mwuga rimwe na rimwe bahura n'ubwoba bakawukora nabi.
Ariko tugiye kwizihiza buno bwisanzure umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihe tugifite umubare munini w'abanyarwanda bari hanze y'igihugu kubera impamvu zo kuzitangazamakuru. Mu by'ukuri turi ku mwanya wa kabiri muri Afrika, wa gatatu cyangwa wa kabiri muri Afrika,
dufite
abanyamakuru menshi bahunze. Icyo kikaba ari ikibazo kigikomeye cyane kigiteye inkeke. Nkanjye ubwanjye kiranshishikaje cyane kubera yuko bikomeza gutuma abantu bagira ubwoba bwo kwisanzura mu bitekerezo mu gihe haba hari ababizize bamwe bakaba ari hanze y'igihugu.
Kuva mu myaka itatu ishize mu Rwanda habaye kuvugurura amategeko agenga itangazamakuru, cyakora ngo ibintu bibuza ko hari abanyamakuru bamwe na bamwe bagitinya kuvuga ibyo batekereza kandi amategeko yarabahaye rugari. Bwana Gonza Muganwa akurikira mu by'abanyamakuru bo mu Rwanda.
Urebye nk'amategeko icyateganya ari ukareba n'inkuru zisohoka mu itangazamakuru n'urubuga abaturage bahabwa n'inkuru zikorwa, ugasanga kirimo aracyarimo imiziro, ugasanga inkuru zimwe zakabaye zikorwa zidakorwa zisesuye, ugasanga impande zimwe za politiki nabo ziratangira guhabwa urubuga rusesuye cyane mu itangazamakuru riri mu Rwanda. Urumva ari cyo babivuze ku bwisanzure bw'itangazamakuru, ariko ntabwo ari ikibazo cy'itangazamakuru mu gusa. Tuba dukunda kuvuga ko ari ikibazo kireba igihugu muri rusange kubera ko itangazamakuru n'ubundi ishusho y'igihugu. So ubwisanzure bw'itangazamakuru akenshi bujyana n'ubwisanzure muri rusange.
Uko kwitinya se ku nkuru zimwe na zimwe umuntu yabiha, yabigira uruhare rw'itangazamakuru, yabigira uruhare rw'abayobozi, yabigira uruhe ruhare?
Ni bijyanye na sosiyete kwitege kubera ko n'ubundi nabo ari ikibazo kirebwa n'abanyamakuru gusa, kireba igihugu muri rusange.
Umunsi wo kwizihiza ubwisanzure bw'itangazamakuru uba tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu mu Rwanda. Ubaye hari hitezwe ko hasohoka icyegeranyo cyerekana uko ubwisanzure bw'itangazamakuru buhagaze, ariko ngo hari abasanga igihe cyo kugisohora kitaragera ngo kuko hari ibitekerezo abantu bagishaka kongeramo. Iyi raporo yari itegerejwe n'abanyamakuru benshi ngo izashyirwa hanze mu minsi ya vuba. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kabuyi kuri inkuru dushikirije. Ni naho turangirije ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba. Mwakoze cyane bagenzi kudutega amatwi mu makuru y'uno munsi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masia dufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri uno mugoroba.
Nanje Fidel Niyongabo nifatanije na bagenzi banje mu kubifuriza umugoroba mwiza. Tuzosubira guhura ku maradiyo yanyu ejo mu gitondo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.